kumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi muri studio indwi Washington DC, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Kuri uno munsi wa gatatu itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'ibihumbi 2018, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Mu nama
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Je ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko muvyumvise, ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi kuva saa 10 gushika saa 11 amasaha y'i Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Mu nama yabaye mu mpera z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka, hagati y'inyabutatu igizwe na leta y'u Burundi, ishirahamwe mpuzamakungu HCR, ibiro by'ishirahamwe mpuzamakungu unibijejwe kwitaho impunzi ku isi HCR na leta ya Tanzania, leta y'u Burundi yashikirije ko hamaze gutahukanwa impunzi z'abarundi barenga ibihumbi 200 ku bushake bwabo. Ni mu gihe uyu mwaka honyine hari hitezwe gutahukanwa abangana n'ibihumbi muri aka kanya. Muri kuno kwezi kwa gatanu hari hategekanijwe kuba hatahukanywe abashika ku bihumbi 15 abava muri Tanzania, ariko kuri uno munsi tuvugana hamaze gutahukanwa abarenga ibihumbi 23 by'abarundi bari mu gihugu cya Tanzania. Ibyo bitigiri tubikesha amakuru tubona ku rubuga ngurukana bumenyi bw'ibiro HCR mu Burundi. Mbega none ubuzima bw'abo barundi baheruka gutahukanwa bwifashe gute? Ibikorwa by'amashyirahamwe yigenga mu kwakira no gufasha abo banyagihugu gusubira mu buzima bwa misi yose byifashe gute? Twakuye rimwe muri aya mashyirahamwe, ni Caritas Burundi, ni rimwe muri aya mashyirahamwe ariko akorana na HCR na leta y'u Burundi n'andi mashyirahamwe mu Burundi kugira ngo afashe abo barundi gushika mu gihugu cyabo cy'amavukiro no kugira ngo babafashe gusubira mu buzima bwa misi yose. Reka ariko tubanze twumvirize inkuru mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze yadushikirije mu kwezi guheze ku bijyanye n'uko kwakira kw'izo mpunzi zibandanya ku gutahuka mu gihugu cy'u Burundi.
Inyuma y'amanama amaze guhuza ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho impunzi HCR, leta ya Tanzania n'iy'u Burundi ku kibazo cyo gutahukana impunzi, impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania zibandanya gutahukanwa kuva mu ijoro rikuze buca ari kuri uyu wa gatanu gushika ku muhingamo w'uyu wa gatanu nyene, abagera ku 981 bakiriwe mu ikambi y'agateganyo ya Songore ni muri komine ya Kiremba y'intara ya Ngozi. Abatahuka bagaragaza umunezero ntangere wo gutaha iwabo.
Turahungutse mu Burundi, twumva ko tumerewe neza kuko mu mpunzi twari, ariko ntabwo twari dufise ubuzima bwiza. Urabona nkanjye ndi umuntu akuze, kurya indyo imwe nayo idafashe ya buri munsi ntabwo byanguye neza.
Je niyumva kamwemwe gakomeye cyane kuko nk'ubuzima narimbayemo nduta, narimbayeho nk'umuntu afunzwe nkakurya ingurube woyifungira mu rupapuro.
Muri abo bahungutse hari abashyitse mu gihugu cya Tanzania nyuma y'indyane za politiki zo mu 2015, hakaba n'abashyitseyo imbere gato. Abemanga icyese ko bahunze imvo z'umutekano muke ntibahuta baraboneka, n'uwabonetse nta gaciro agiha iyo mvo.
Namwe nkugiye mpunga ibihuha nagiye ndumva mugabo ubu yonda mvugisha ukuri, nabonye umuntu yapfuye cyangwa umvanye intambara yakubuze nkabona abawe ko barahunga ari benshi. Sigaye ndi umuntu utari unahunga kabisa.
Kubera iki?
Uko ndabye ubuzima muriye mu nkambi ntibunga ariko ngaha mu gihugu iwacu, sinzi n'ababyeyi bose ndabasanzeho, umva niko ndarabyeho kandi naho mbye byinshi ubwo kuvanga ndahonda
abenshi bavuga ko bafashwe bagiye gucingero
ko bari bafatiye mu kijiji nyene muri Tanzania ubwo hanyuma nyene umuntu baca bambye ati uhise mwiki gupfungwa cyangwa se kugutwara mu nkambi cyambuka tete yako mu mfunga je n'umuntu hari mu nkambi ntangorane kabisa
kandi tugiye gupagasa kubera hari aho ku mupaka wa ngara tumaze kuri mutwe turimye tugizeho two dusaruye ducashe mu nzira baca baradufata ati none mwe mugiye he kitwe turabarundi turatashe baca batubwira ati kuja mu gasho no gutaha muhitemwo kimwe twararebye guhitamwo kuja mu gasho tuzira ubusa tuca tugenda mu nkambi ku nguvu
uyu ashinga intahe ko harabafungwa bakarungikwa mu ikambi impunzi babanje gukoreshwa ku busa
cyane cyane nk'abarundi babo ugiye gupagasa kweri ugafatwa asa n'ibintu bikomeye gose haragasho bakunda kugushyiramo asa barakurimisha gose n'amabava gatono kabwo no gufura zina biwo ufa kweri ari baguha isuka asa idapimana santimetero 40 urima baguha ibitugu wabahaye ibitugu aturima ku kiboko kuva mu gitero kira saa 8 nyene gutyo gutyo nyene wacha uza kugodoka kweri no guhera wawere bamaze kukurimisha wacha nyene bagusubiza nyene mu nkambi
uyu munyagihugu avuga ko harabasaba guhunguka kwemererwa bigateba
yandikishije umunsi umwe mu kucenda kucenda rero umugore aratoka umugore wanjye ari mu kwezi kw'icenda naye nkabanjuba umugore yagavise ninda uburuko byaya na byaya kandi yavuye ku telefone kuri ku byaya na byaya cyawumva ugahinda ibintu byo gutira kuri umugore wawe wumve ngo yarabyaye muti ari kumwe cyo se bazira Tanzania niko yoga nyamba umuntu mwandi cye ibyiza niko yogendera ku tonde rw'abantu yandike umva usinyi bwa mbere usanga batwaye uri nyuma y'iwawe nkanje bari bashinyi manje bose baracashe
abavuga ko bajanwe mu makambi bagiye gucingero bavuga ko kurongerera ubuzima mu gihugu bavuyemo bagiye kubiheba cyangwa babicishe mu zindi nzira
je kweri amwe byose abari ko nshaka gupagasa oya norondera handi kabisa bizabyeho ngira norondera cyangombwa kabisho ngenda fisi
ubu je wasi nzosubira gupagasa nyimba ari ubukene buzoba bushikiye nzoguma muhira nkoresha isuka ku babanyi ntacyo nzoba muga kuvuga ngo nzongera kujabuka igihugu oya nzicara muhira nkorera iruhande yo muhira nge duke tumbumbe kuko cyo mbonye ndabonye
munama iheruka kuba hagati ya HCR na marete y'u Burundi na Tanzania harafunditswe ko igitigiri cy'impunzi zahora zitahuka ku ndwi co gwizwa na kabiri yamara bamwe mu bakorana na HCR ere mu gikorwa cyo kwakira abahunguka bavuga ko ikibanza bashikiramo cyasongore kidafite ubushobozi bwo kwakira benshi ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze cyane Jean Bosco Ndarurinze kuri iyo nkuru wadukurikiraniye kuyitahukanwa ry'abarundi bari bahungiye muri Tanzania birumvikana ko hari impamvu zitandukanye bahunza zatumye bahunga birumvikana hari ibibazo bahuye navyo byari byinshi ariko igikomeye nuko abipfuza gutaha bariko baratahuka kandi ko bariko barafashwa mu buryo butandukanye na leta y'u Burundi HCR leta ya Tanzania n'ayandi mashirahamwe ari mu gihugu nka rimwe mu byo twatumiye mu kiganiro uno munsi shiramwe Caritas turi kumwe rero na Jean Bosco Bironkwa Jean Murantunga ni Jean Nepo Birankora Bironkwa umutumire wacu ni Jean Nepo Bironkwa akaba ajejwe gutanga amakuru mu ishyirahamwe Caritas turi kumwe araza kudufasha gutegera bimwe mu byo bariko barakora mu kugerageza gufasha abo barundi bariko baratahuka mu gihugu cyabo mushinga na Jean Bosco Jean Nepo ndabaramukije ndabahikaze mu kiganiro muri Sanga. Alo mushinga na he Bironkwa muratwumva neza ku murongo. Alo alo ndakeka hashobora ko hari mikibazo muri telefone y'umutumire wacu reka turagerageza kumuronka ku murongo wa telefone reka tugire mushinga nani muratwumva twari tubabuze gato ku murongo murakoze cyane kwitaba ikiganiro muri Sanga cy'uyu munsi
rero ndabumva
duhereye kushira hamwe Caritas Burundi n'ukuntu mwa muri komarafasha impunzi z'abarundi ziko zatahuka muri iki gihe wabanza ukatubwira ukuntu ishyirahamwe ryanyu rikora muri icyo gikorwa cyo gufasha impunzi z'abarundi mu gihugu ndakeka harimo tere hakirimo ikibazo cha telefone. Reka tumira mate tugaruke turamurondera ku murongo mutimiro wacu. Murakoze.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagarigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mugisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramusaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro nkuko mucumvise ni muri isanga ikiganiro mwumva buri munsi saa 10 gushika saa 11 amasaha y'i Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda hano kuri Radio Ijwi rya Amerika muri kumwe na Oriane Tangishaka. Nkuko twababwiye tugiye kuganira ku kibazo cerekeye abarundi bagenda baratahuka bava mu nkambi zitandukanye cyane cyane no munsi turaganira ku barundi batahuka bavuye mu gihugu cha Tanzania. Atwiheza ivyo amwe mu mashirahamwe mu gihugu amashirahamwe yigenga ariko arakora mu kugira ngo bafashe abo banyagihugu gusubira mu buzima bwabo bwa misi yose. No munsi twatumiye ishirahamwe Caritas Burundi, turi kumwe rero na Jean Nepo, akaba ari we muvugizi, akaba ari we ajejwe amakuru y'iryo shirahamwe. Mushinga nahe Jean Nepo, ubu muratwumva ku murongo?
Ndumva neza.
Yego, ubu turumvikana neza. Murakoze cyane kaze mu kiganiro muri isanga.
Yego, murakoze namwe.
Mbere yuko telefone zatangiye kutugora nayo imbajije nti mwobanza mukatubwira ukuntu ishyiramwe ryanyu ishyiramwe Caritas Burundi rikora mu bijyanye no gufasha impunzi gutahukanwa no gusubizwa mu buzima bwa misi yose, ingene mukora mu gihugu hagati mu gihugu cyose cy'u Burundi.
Bwa mbere nuko bamenyesha nuko ishyiramwe Caritas Burundi risanzwe rikora icyo gikorwa cyo kwakira igihugu cyose. Nizo bwa mbere kubikoresha rikora ubutumwa bwatanzwe na Nyirigeranda Papa, aho asaba amakaritas yose ku isi yose kwakira neza abantu, gukingira impunzi, kubakira neza mu kibanza gikora kuko kuko bavuze ko cyane mu bihe bitandukanye muri byo byose ya Rugi rero no mu ntara za Makamba n'ahandi atari hake bakorera kuri kazi muri kura bacu kundo kandi bageza kugira abone ko abo bantu iyo bashitse iyo bagiye bakiriwe neza mu kibano. Ariko rero uko mwana bivuze iki gikorwa ahanini gishyitse n'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR rya kirimunzi Caritas Burundi kikora irahereza izo mpunzi zibungutse uburyo bwo kubaho bigizwe n'ibifungurwa bikenya n'amafaranga ashobora kubafasha gushikira kuva mu kibano cyabo. Ariko nk'uko mubizi umuntu ahungurutse abakeneye ibintu ari bike, hari byinshi abakeneye.
Ego nkuko mubivuze muraza kutubwira idonido ya bimwe mu byo mubaha aba banyagihugu iyo bashitse, muravuze ko mukorana na HCR. Ibitigiswa ronse ku mbuga ngurukana bumenye kuri site yabo ya internet bavuga ko bakiriye abantu benshi cyane barenze abo bari biteze kwakira muri iki gihe kuva mu ntango y'umwaka. Bavuga ko mumaze kwakira nk'abashika ibihumbi 23 barenga ibihumbi mirongo ibiri na bitatu amajana 890. Ni ukuvuga ko mwakiriye barenga abo mwari mwiteze kwakira bagera ku 15,000. Abo banyagihugu boba baronswa ivyo musanzwe mutanga, utubwira n'ivyo ari vyo musanzwe mubaha iyo bashitse mu gihugu?
Kuko mwavuze nibyo ubwo buryo butangwa n'ishyirahamwe Caritas, butangwa bumwe n'ishyirahamwe HCR na PAMU, nukubuga harimo zibufungura zibuze n'ibigori n'ibindi bitwise umuntu akaronka cyo gufungura hafi ku mezi atatu ariko barasanga kandi n'uburyo uburyo bw'imirongo ku muntu akuze n'imizi itamufungiye umwana adashyira imyaka cumi
n'umunani ntitwari twumvise neza umusubiramo icyo gitegeko cy'amafaranga telefone yiza nk'icitse
cyangwa ku muntu iryo shyirahamwe hasi ryaba ryasanzwe amafaranga ibihumbi irindwi umuntu akuze umwana ari munsi y'imyaka cumi n'umunani aronka ibihumbi mirongo itatu na bitanu iyo aronka arumva rero bizana n'ingene umuryango ungana umuryango urimo abana n'abakuze barahebwa bashatse baronka yahasha bifitemo ayo mafaranga atanga n'iryo shyirahamwe hasi rero
ni ukuvuga umwana muto aronswa ibihumbi mirongo itatu by'amarundi
mirongo
itatu na bitanu by'amarundi hano ukuze mirongo indwi by'amarundi ibindi mubaha bijyanye n'uburaro hoho mubafasha mute
nk'uko nayobwiye ibyo byose bitangwa n'ishami nka sefu harimo ibigize harimo ibihugu harimo ibigende byo kwifuka harimo amahema harimo n'utuzu two kwambara haba ku bakunzi hakabamo n'ibindi amahema n'utwo dukoresho two mu nzu bishobora kugufasha kubaho
birumvikana telefone yari isa n'isubiye gucika gato ariko twizere ko biza gukunda tukaguma tuganira ku murongo birumvikana murabafasha amafaranga imfungugwa amahema ni kumbure n'impuzu bashobora kwambara bavuze ko imfungugwa zishobora kumara nk'amezi nk'atatu none mwiteze nk'abandi barundi bangana bate boba bari ku rutonde mukorana na HCR boba bari ku rutonde muri uyu mwaka mwiteze kwakira ni nk'abangahe
no kwamenana n'abize mu ntango igiharuro hanini yashyikirije amashe kuko nibyo bisanzwe riri mu gihugu cya Tanzania nibyo bibira ibintu bya igiharuro by'abataha ugasanga hari indi ariko ahanini bavuga ko cyari kibazo cyo kwishyurwa n'ishyamba yaba muri Tanzania no mu Burundi twebwe ibikora byinshi igiharuro twabihawe n'ishyamba ry'amakungu ya Shell kuko nibyo bisanzwe biri kwishyurwa mu makambi yo mu Burundi muri Tanzania nibyo bimenya neza abagiye gutahuka twebwe kumbure mu ngenzi yashobora kuduboneka abana n'aba ko ibyo biharo bitomoye neza mu bihasi
murakoze cyane rwose none zimwe mu nzitizi muba muri kumara ahura nazo muri iki gihe n'izihe gikorwa cyawe kiko kigenda neza uburyo baronswa burahari igikorwa cyifashe gute muri iki gihe kwakira impunzi
icyo navuga ni uko nk'uko mwabyumvise ishami mpuzamahanga wa seri byaragerageje kurondera ibikenewe kugira ngo bahakirwe ibikenewe biriko biratahuka ariko urabona nk'uko nabivuze mu ntango umuntu ahungutse abakenera byinshi urabona n'ibyo baronka byo gufungura n'ibyo kwiyorosa aho bashyitse ariko aho basubira urabona ari usanga nk'akazi k'umbere karabomotse aho ugasanga ni gufungura mu nyuma iyo myiseze hari ikibazo cy'ubukene basanga mu kibanza basanga aho bagiye hakaba n'ibindi bibazo kumbure abana usanga baje ari batonya hari n'ibindi bibazo usanga bijyanye n'ubukene ibyo mu gihe gifite bivuga ko muri make nibyo tubona kuko iruhande y'ibyo mu gihe birashyika iwabo mu ntara hanyuma kubera ko ifite ishyika hagati mu kibano irabona kumbure izo nyungu zigiye zibayeho ubukene baba bafite nacyo gituma akazi kacu kagenda kubirasaba n'abandi bashobora kugira icyo bafasha ndetse mbere n'andi mashami y'andi makarita yo mu bindi bihugu yagerageje gufasha kugira ngo akarere kajya gufasha ndetse na karita kugira ngo bashobore kugarukira ku nyungu bimwe mu bindi bihugu bimwe urumva ko haba hari ikibazo n'aho ibyo shami hasi byagezeho igoye ikindi mu gihe cyagiye kubaho
murakoze cyane turaza kuraba mu kanya kari imbere kandi ikindi muhimiriza kumbure abantu mu kibano canke muri leta canke ahandi bubafasha muri iki gikorwa murimwo gihambaye cyo kwakira abarundi bariko baratahuka muri iki gihe kero ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika nabo nyene bagashikiriza ibibazo n'ivyiyumviro reka tuje ku murongo wa telefone twakira uwa mbere Innocent wiriwe neza uduhamagaye uri hehe
Yego muri ya dega mu gitara cha Bujumbura mu Kanyosha.
Uraho neza.
Yego turakomeye turashimye.
Nduga kwijamba.
Yego ne kubona abarundi bimirije guhunguka cyaneza cyane kandi tuzo bakwe. Tugasaba yuko n'abarundi bene bacu boza ari nka benshi bakaza mu gihugu cyabo kuko igihugu cy'iwacu kiriteguye kuko nta ntambara iriho kuko kiremeye kire yuko tuzobakirana n'ukwezi bagatosha mu mihana neza hama tugasaba yuko nabo baba bishoboye bose n'ababyumvamo bose bokwiyandikisha ari benshi bakaza mu gihugu cyabo kuko wabona ubutwe n'ibice n'amatora tukise kubureba n'amatora abari mbere mu gihugu cyacu mukitagara cya Bujumbura tukise kubureba no kubakira cyane.
Urakoze cyane Jean, urakoze cyane Nelson. Reka twakire witwa Jean Claude. Amahoro neza Jean Claude, uratwumva?
Ndamukurikiye gatanu kuri gatanu. Ingoboka Jean Claude, ambasaderi wanyu ni mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Ngoma, ni mu murenge wa Gashyana mu kagari ka Kerwa, ni mu mudugudu wa Rurema ya mbere. Mbanze kubashimira ku kiganiro mutugezaho muri Isanga, kitugezaho amakuru meza cyane avugwa hirya no hino mu ntara zitandukanye z'isi. Ni ibintu byiza cyane tugomba kwishimira nk'abakunzi bacu, kandi nabwo tukaba twishimira ko mudomo ngo tukabasha gutanga amakuru avugwa hirya no hino duherereye mu ntara z'igihugu.
Murakoze namwe kubandanya mukurikira ibiganiro byacu n'amakuru yacu.
Ubwo rero nuko bisanzwe nyine abaturanyi bacu b'abarundi, dore ko tunahana imbibi hano mu karere ka Ngoma mu burasirazuba bw'u Rwanda, ni ibintu byiza cyane kuko baraje turabakira nk'abantu bahunze, kandi tukabakira nk'igihugu umutekano n'amahoro n'urukundo. Baraje turabakira, leta ishinzwe hasi bageza aha babateganyirije kubakirira, ariko ubu ngubu tugomeza natwe kubafasha nk'abanyarwanda badusanze mu gihugu cyacu. Nta nzara bagize, asheri nayo akomeje kubafasha, natwe tugira gutya nk'abavandimwe basanga twejeje imyaka, natwe tugomeza kubafasha tubaha ibyo kurya. Ibintu biba neza cyane, dore ko bamwe banatawe utungo bagarutse mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Abandi nabo bahisemo kuza, turaturana, ubu baratuye, turabana mu midugudu. Mbega nta kibazo kirimo nk'abaturanyi bagenzi bacu, kandi bishimira natwe kuba twarabakiriye. Ntabwo bari buze ngo tubamagane, kuko bari bahunze batugana nk'igihugu cy'u Rwanda, natwe turasha kubakira.
Ni byiza cyane,
ni byiza cyane rwose.
Ego, birumvikana kuba
kuvuga ngo rero bamwe baraje, abandi nabo turaturanye n'ubu, nuko mumamagaye nuri kumwe nabo, hano nari nagiye ariko nari rwose n'umwe mukabasha kuvugana nawe mu Burundi duturanye hano wasigaye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Rwose tubaha imirimo bagahinga, ibyo kurya, mbega nta kibazo kirimo. Uje tugana azanywe n'amahoro, turamwakira tukabana mu mahoro.
Muri kumwe none ngaho uwo Murundi yahungiye mu gihugu cy'u Rwanda?
Turi kumwe ariko ubu ngubu nkuvugisha ntabwo turi kumwe neza, arabona ni nagiye. Sinzi ko nabashe kubakoshyana njye n'undi mukunzi wanyu, najya nkuraho urushinge mba mbakurikira karuhe gatanu.
Urakoze cyane Jean Claude.
Yego, wenda nyuma y'isaha bwo najya kugira namugezeho, namubaye ko ikiganiro kiba cyarangiye.
Yego,
ndamubwira ko twavuganye rwose n'abagenzi be b'u Burundi, twavuganye nkababwira ko tubafite ari amahoro, nta kibazo gihari mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihe u Rwanda ruragendwa ijoro n'amanywa nta kibazo.
Ni byiza cyane, birumvikana Jean Claude ko muri kumwe afata abarundi.
Hari n'umukunzi w'ikiganiro bita Ruhu Rw'Indabijabana, nawe turamutegereje kujya tubwira uko bimeze i Kigali. Aya makuru yari ari kuva hano mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba nayo.
Yego.
Nkomeza kubashimira by'umwihariko abanyamakuru bose baragizwe ya Amerika, babasha kuduha umurongo tubashe gutanga amakuru, nabo bakomeza bagira ibihe byiza n'imiryango yabo.
Urakoze cyane Jean Claude, birumvikana ko gufatana mu mugongo ari ikintu gihambaye cyane, cyane cyane ko kuba impunzi aba ari ikintu kitoroshe, n'ubuzima buba butoroshe, ariko birumvikana ko ngaho mu Rwanda muri ko muragerageza uko mushoboye kugira ngo mufate neza cyangwa mwakire neza abarundi muri kumwe. tugarutse ku mutumire wacu mishinga nahe Jean Paul tugarutse kuri Innocent yavuze kuko bakira abarundi neza bene wabo yo batahutse hari ibikorwa kumbure nko mu kibano twovuga mu gifaransa volontariat umunyagihugu yokora kugira ngo afatanye yifatanye namwe kugira ngo abafashe kwakira abo barundi baba batashe bimwe mu bikorwa bo bafasha ni nk'ibihe kumbure ko uburyo bushobora ko ari buke mu kibano ariko bakavuga bati twokwitanga tugafasha mu bikorwa bimwe bimwe ni nk'ibihe bufasha
ego nizo ugiye uko nabivuze uhereye kuri ubwo butumwa bwa papa avuga ati asaba isi yose kwakira neza gukingira w'agaciro no gushikana mu kibano uwo muntu n'ubwungi ni ibyo papa yavuze ati mu Faransa ngo partager le chemin avec les migrants cyumvikana yuko nani wacu mu kibano naho hari ubukene ngonzi itahubutse hanyuma ikakirwa neza ishitse mu kibano umuntu wese yateza kumenya ko umuntu amwakirana iteka akamuha agaciro nk'umuntu mu kirundi bavuga ngo urusapu mu mahoro cyangwa ngo y'abantu bumvikana ngo urusapu imbaraga kubisuka batanu kuvuga ko hari ukumvikana akaba n'urukundo akibuza ko umuntu aterereye uwo muntu aba yahumutse rero twebe nicyo tubona duhamagarira na cyane cyane abarundi bose kumva ko uwo muntu atahutse akamwakira neza ntihagire udafata ngo uyu afite ibyumviro bisa nk'ibiriya ariko amubonemo ikiremwamuntu afite agaciro ntangere yubahirize bityo hanyuma afashe no mu kwiteza imbere ahasanzwe aba icyo navuga kuko duhamagarira umuntu wese kwisunga ubwo butumwa papa yahaye amakarita yo ku isi yose kwakira ubundi nabo bose baguma baca bagenda mu gihugu cya kiriya kubera ingorane kubera umutekano muke kubera inzira n'ibintu bituma abantu benshi baba bari kubarahunga
none nk'abo baba baratahutse bakakigwa neza mu kibano bimwe mu bibazo kumbure bashobora guhura nabyo baratashe no gusanga kumbura nk'itongo ryabo ryarahawe n'uwundi muntu canke ryaribwe ibintu nk'ivyo hari ivyo mubona abarundi bariko baratahukanwa bahura navyo ibazo vy'amatongo aho barima hari ibazo nk'ivyo byibonekeza cyane
ubwa mbere nuko ikibazo cy'amatongo mu Burundi urabona ni ikibazo gikomeye cyane urabona igihugu cy'u Burundi ni igihugu kiri ku birometero 70 kwadarato ku bantu barenga imiliyoni 11 kuvuga ko twese impunzi n'abarundi bari ngaha hagati mu gihugu icyo kibazo cy'amatongo kiraboneka kuvuga ko ikibazo muri rusange gikomeye cyane nta biharo dufite kumbure bitano kandi byerekana ikibazo cy'amatongo mu Burundi ariko ari nuko icyo kibazo cyangwa kiriho rusange mu gihugu cyose kuko ntabwo tuba tukiharwa uwo wakitongo kubera agimisi umugabo urumva ko ikibazo gisanzwe kiri muri rusange mu gihugu cyose ushobora kuba intambamyi ku mpunzi ziba zitahutse zisanzwe ziri mu buryo bubi ayo nabi ubwo ni ikibazo yaba muri rusange abarundi bose kandi kitoza kure n'impunzi
Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga aho turiko turihweza ubuzima bw'abarundi bariko baratahuka bava mu gihugu cya Tanzania cyane cyane ko ariho ibitigiri byinshi ibitigiri binini bigenda biratahuka mu gihugu cyabo cy'amavuko muri kino gihe turi kumwe rero n'ishyirahamwe Caritas riko rirafasha ryifatanyije na Leta y'u Burundi HCR n'andi mashyirahamwe mu gihugu hagati ariko aragerageza kubafasha gusubira mu buzima bwa misi yose turakoma kandi ku murongo n'abanyonyi biradijwe ijya Amerika nabo nyene bafise ibibazo n'ivyumviro gushikiriza kuri kino kibazo twakire uwitwa Leo Cargo ratwumva
ndabaramutse ngaho muri studio z'ijwi ijya Amerika
amahoro neza uraho
ego ndakomeye ubu tuvugana ndi mu ntara ya Makamba muri komine ya Kayogo
byifashe gute Makamba barundi baratahuka cyane bava muri Tanzania ko hegeranye n'igihugu cya Tanzania
ego sitindeshere ntara ya Makamba cyane cyane ngamuka igoro nkerereye turabona abarundi bari barahunze ariko barahunguka bagaruka mu gihugu cy'amavukiro ariko ingorane zozo bahura zibuze na cyane cyane akabazo nashaka kubaza uwo mutumire arongoye Katas nashaka ndamubaze yuko koko iyo abahungutse bo baba bashikanye ku mitumba bo babaye ko kuko iyo turiko turaraba nabantu bashika tubona yuko ivyabo usanga biba byarasambutse haba nk'amazu cyangwa ibindi tukabona yuko basika bakamara igihe batararonka aho bashobora kukika umusaya tukabaza ati none koko amashyirahamwe cyangwa na leta y'u Burundi iba yabafashije gushika aho hantu kubera ikitabitaho turetse ujya munsi baba bashikanye ku makomini ukamenga ntibasubire kwibukwa ako n'akantu tubona yuko gahaze ngaha muri komine ya Kayogoro turababona koko ko usanga babaye mu buzima butoroshye icyo ni cya mbere nashobora kuba novuga
abo mubona bari mu mahema cyangwa bari mu ngo zabo bashikiyemo bari hehe neza na neza benshi abubona
yego abo tubona bari mu ngo zabo hanyuma ugasanga bari mu tuzu tw'amahema cyangwa inzu zabo usanga zari zarasambutse bakiyungunganya mu rwego ugasanga ntizishemeye yuko ubona yuko zari zikwiye kubamo abantu nk'uko za ubwa mbere kare cyane tubona yuko babuze nk'ibisakazo kugira ngo bashobore kuba ahantu kuvuga ati nahakiremwa muntu koko nk'uko bari bahasize kuko dufashe nk'aba bari bahoze muri 2015 n'abantu twavuga yuko boba batari bwa inzu zabo zitabazari zasamutse ariko zarabomaguritse tukabona yuko bari bakwiye gufashwa
birumvikana leo kango za mutumire wacu abigerageza kubishura murantunga local go mushinga na jone paravuze ku kibazo caho baba mwavuze ko mubafasha mukabaha amahema hari ibindi byo gusakaza amazu aba basanzwe bafite amazu yabo muwa mubafashisha
murafreshane ugambe nagoma nkusore gatonya yavuze ndogwe karitas na gato ngeze makuru muri karitas yabarongoye karitas ikindi cyabuze kubijanye n'amazu ya baba usanga bashyize gatangwaga mu mazu asambutse nibyo twavuze ko ari ikibazo gikomeye ikibazo kiba kibungutse nibyo usanga hari ibibazo biboneka nibyo yadukaye mu Kayogoro Kayogoro nibyo biboneka ko ari imwe mu makomine ahungutsemo abantu benshi icyo ni ikibazo kiboneka ku bantu benshi baba barahungutse usanga aho baba uburaro bufashe neza turabibona ariko ugasanga uburyo kenshi na kenshi ntibushoboka buboneka ariko na twebwe kubera ko twumva ko ari ikibazo kiraje ishinga turageza gutabaza abasanzwe bafasha ishami Caritas kugira ngo ari uwo gira icyo afasha ariko ikindi nuko twavuze mu ntango ni uko iyo abantu bari hamwe y'abantu bumvikanye bashobora ubwabo nyine gufashanya kuko hariho ubushobozi usanga buri mu kibano ugasanga abantu bagiye ntibashobora kuba ugasanganya na hagati yabo iyo abantu kuko nabivuze bamaze kumva ko umuntu ari mu nzira kumwakira neza bakamushikana mu kibano bakamuha iteka ni ukuvuga ko n'ubushobozi bwa mbere bibanza kuva muri kominote mbere y'uko umuntu atabaza n'abandi bashobora kugira icyo bafasha ariko turatubwira ko icyo ari ikibazo gikomeye cyane ndetse twavuze ko ibibazo bikomeye cyane nizo kwakira n'abantu bimujyanye no kubaho kw'abantu mu by'ubutunzi mu bisungura n'inyuma bamaze gushika ku kibano cyabo
urakoze cyane rwose reka twakire n'uwitwa Elisa Elisa uraho neza
muraho Diane
Oriane
Oriane sorry
nta kibazo turavuga amajwi ashaka gusa
ego ugambe nagumva kwanza nshimire iryo shyirahamwe Caritas bakora ibikorwa byinshi byiza cyane atanyungu n'imwe baharanira kuko babikorera abarundi bene wabo ni byiza cyane turabibashimira ariko ngiriye ko mvutura nagomba nunganiye uri wa muntu yaje kuvuga cargo cargo yarahejeje gushikiriza kirya cyumviro cy'iwe mu by'ukuri birabonekana ko abantu iyo bamaze guhunguka bavuye makambi y'impunzi bakagera mu Burundi baritabwaho mu minsi ya mbere bagishika bakakiranwa urukundo ni vyiza cyane ariko kandi iyo bamaze gushika iwabo nta byinshi amakuru yabo ntasubira gukurikiranwa kugira ngo hamenyekane ingene ubuzima bwabo uko buragenda nka cyane cyane ko bagaruse gutangura ubuzima bushasha nk'akarorero kihuta hariho amakuru yigeze guca ngaho ku iradiyo y'Ijwi ry'Amerika y'abantu bigeze guhunguka bavuye muri Tanzania baje bihunguye mengwari mu ntara ya Cibitoki aho bavuga ko abantu baba mu kazu gatoni nka kimetero zibiri kuri zibiri ari umujyango w'abantu 16 gishakajwe amashashe n'amahema no kuvuga urumva nko umujyango w'abantu bangana uko baba mu kazu kangana uko ntabwo mu byukuri byari bishemeye bari bakwiye kuba mu nzu nziza sinzi igituma bataronse uburyo bwo kuba mu nzu ntiyari kumenya amakuru avuga yuko bagifise ingorane z'amatongo bivanye ko batari abatunganiza gusa nahise akabazo kamwe naguma mbaze uwo mutumire kuri icyo bitewe n'icyo kintu cy'abantu baba bamaze gushangaho mu gihugu mbega hari ubwo baba bakurikirana ngo bamenye ibibazo bafise kugira ngo bashobore kubashikira imbere mu butungane biba ibibazo bafise byo biba ngombwa ko bikimugwa n'ubutungane hari icyo baba bafasha kugira ngo babashikire imbere babavugire hanyuma aka kabiri nagomba mbaze ni kubijanye na ndibuka cyangwa nkiri mu Burundi hariho imigwi wasanga nko kuri Centre Jeune de Kamenge hajya i Bujumbura mu Kamenge hari igihe byashika usanga nko muci abajene baritoye bakarondera liste y'abapfakazi bakagenda bakabashatura amatafari bakabubakira hanyuma bakaronka n'ifashanyo y'amabati bakabasakarira mbega ibyo bintu biracakogwa nimba bigikogwa jo abantu abo bantu bahungutse bavuye mu Burundi batagiraho baba bakika umusaya bobo ntacu bobiyumvira ko bakabafasha kuko nabona umvumengo barakeneye ubufasha murakoze byari byo nagomba gushikiriza
murakoze cyane Elisa ku kibazo n'icyumvire cyawe tu shishikaye mushinga nahe Jean Paul ibibazo bya Elisa na Leo Kago bisa nibijanye n'inyubako zaho bashikira kuri icyo kibazo nyene ni ikirango kingana gute mugerageza gukurikirana abo bantu iyo bashitse mu gihugu akagira ko Elisa abaza niba Caritas yoba ifasha mu bijanye no kubafasha mu butungane iyo babuze amatongo yabo canke harimo matati mu matongo yabo
ubwa mbere nuko kuko nabivuze Caritas onaro Caritas mutumba akaba na Caritas muri paroisse akaba na Caritas muri diocese akaba na Caritas y'igihugu abo rero bababona ibibazo by'abantu aho baba barasikiye nicyo gituma iyo hari ikibazo nk'iki bafasha mu rukundo kugira ngo icyo kibazo cy'umuntu umwe kimenyekane gishobore gukorerwa umuti navuga ko hari ubutungane byatumye nk'iki ariko no kumenya yuko ubwa mbere iyo hari ibibazo n'abandi benshi ko iyo hari ibibazo kenshi baripfura abarongoye imibano kristo bari abantu nta makemwe aho baba abo rero barafata cyane mu gutunganiriza abantu mu kibano kuko baba bizwe na bose ikindi yavuze numvise ikomeye cyane ni yavuze ati bwarabakera aho ugasanga nk'ahahayi muri ambazone kamenge urwaruka ni bagiye hamwe rurateguye gufasha abantu haba mu kubabumbira amatafari mu kwegeranya uburyo ibyo byose tukunda kuvuga yuko bwa mbere ubushobozi buba buri mu kibano mbere yuko ubundi bushobozi buva hirya kuko hari ubushobozi bwinshi dufite natwe tukakwishoborera cyane cyane iyo tumenye yuko dufite tukaza kwakira neza uwo muntu tukamuha iteka tukamufasha kubaho tukamufasha gutera imbere ibyo rero nibyo duhamagarira umuntu wese ndetse mbere n'uwuza ava hanze akaza gufasha ubushobozi bwa buri kibano naho kenshi tuba usanga bwarengewe ariko abantu bamaze kumva ko abarundi tumaze kumva ko tuzaza gufashanya tuza kubahiriza umuntu wese tumva ko hari ibibazo bimwe bimwe bishobora gukemurwa nk'ibyo kubaka barondera ibisakazo n'ibindi unakamenya ko hari n'ubushobozi
murakoze cyane tubanda ni ku murongo twakiri n'uwitwa Kobas kibazo canke icyumviro Kobas uratwumva
yego ndabumva
amahoro neza
amahoro inyatsi
yego muduhamagaye uri hehe hariyo karuru ahantu
baherukana kuri Noheli
nibyo ariko ahantu uri hariyo karuru abana bariko barakina cyane ndashobora kutakumva ariko duga ku ijambo
nagira ndamubaze ese nk'umuntu yihunganye atacuwe na seri nyine bamufasha gute none ko abakina nko gufasha kubera n'ababa yarahunze sinzi na ukuno itibaba riteko
uyo muntu kumburaga akava mu ikambi akitahana mu gihugu wenyene kubwiwe
batamucuya nyene akitaza
kama
sinzi natwegwe tuba nyene tudino mu Rwanda nyene arije tubona je gutabiba bitarimwe umuntu akashaka nko gutaha sinzi rya tase kuno bafashe mu bitahana
kibazo cyiza ko basi kibazo cyiza ariko twumve umutumire yagerageza kudufasha mushinga na Jean de Paul kibazo cereke abari mu Rwanda bifuje gutaha ku bushake bwabo ariko ntatahane nuko gutahukanwa n'amashyira mu bwa kitahukana karita siramwakira iramufasha bigenda gute
kumbe ni kibazo kumbe wega tuko iyo yaho ari mu buhungiro afashwa na hasere sinumva kutuma ana abwiye asate naje kwahungu ariko twebwuruma ko nabwiye twebwe nyamukuru nuko imbere uko icyo dusoye umuntu mwakira mu iteka ariko muri ibintu ngo navuze batu bakora ngo nibyo nisamwe mu makungu asere ko nibo begeranije ubwo buryo karita iratanga muri kino gihe ariko ariko nitwita ko kumure hari ibindi bwo kashaka ndikore n'ibindi bitari bike mu fasa abandi bantu bana bikora mu gihugu yafasha abantu babangamiwe n'inzara igafasha hari imigambi itari mike yanguza abarundi mu minsi itandukanye urumva ashobora kuja muri abo baja mu yindi migambi ariko muri kigo cyo kwakira impunzi ibibazo bifite n'icyamusamakungu hasere kandi bacyamusamakungu nka famuzi
Caritas yoba ifise uburyo bwayo butari ubuva muri HCR yoba ikoresha kumbure mu gufasha haba izo mpunzi cyangwa abarundi basanzwe mu gihugu bashobora kuvuga batireka dukoresha ubu buryo mu gufasha umuntu runaka nk'uyu onye abaje ava mu Rwanda ari wenyine ntari ku rutonde rw'abatahukanywe hari uburyo muba mufise kumbure mushobora gufasha nkishira hamwe
ugambere n'abiye kakas ni cyangwa giye kije katolika hanyuma iyo ni kije katolika rera bise yo amana na cyame kije katolika yasaka cyane mu kwegeranya ubutse ni wakiriste bagafasha mu bijyanye cyane n'iki bagafasha mu bindi bijyanye ni ngorane n'izindi ngorane ziri mu gihugu zo ko kese uburyo amana ni masyama na kakas kandi na kije katolika yera mu bundi buryo bashinja abakene abandi bantu bafite ingorane
kubijanye na ni no gusubira mu mashuri nk'abanyeshuri bava mu bindi bihugu mubafasha batebo bo kugira ngo basubire mu mashuri bigenda gute uyu mwana w'umuhungu cyangwa umukobwa ashitse mu muryango hariho ukuntu basubizwa mu mashuri bakaraba aho bageze mu bijanye n'inyigisho bahabwa bigenda gute iyo bana bashitse mu gihugu baca basubira mu mashuri bwo nyine
kibazo muto abana batanga gutahuka umwaka ugeze hagati iki ni ikibazo tubagerageza babayeiyo tutazatahuka gikeneye kugira ngo n'ubusabira icyafata kubera ko icyafatira ko ariko urumva ko nk'uko nabivuze ni bimwe mu bibazo bijya ku ishuri gushyira kubaho mu buzima bwa minsi yose iki ni kimwe kwiga gufungura kugira uburenganzira mu bintu bitandukanye urumva ni ibibazo kumbure niyo twavuga biri mu bibazo navuga sosiyo ekonomike ibibazo byinshi bigarutse mu Burundi naho ziba zapfuye mu buhungiro bimaze imyaka n'imyaka kandi bimaze iminsi minini byavuze mu buzima bwa none zimeze neza mu buzima bw'igihugu hari ibintu byinshi bikenewe kugira ngo bite kubaho byanakinze mu Bufaransa
ya birumvikana ko ibyo bakeneye ni byinshi cyane n'uburyo kumbure baronswa nk'uburyo muhabwa na HCR mubaha abo banyagihugu mwavuze ko nk'umuntu akuze aronka ibihumbi 70 sinzi kumbure mushaka kwa mutaragira amatoza canke ubushakashatsi ayo mafaranga ahanini musanga bayakoresha iki bagurisha ibikoresho byo mu mirima batangura amashirahamwe batangura ama business mashasha amafaranga hanini kuri mwebwe mubona akoreshwa gute kuri izo mpunzu zitahutse
bwa mbere imbabiragwe kumenya neza icyo akora inyuma ariko urumva gikuru ni uko kubera ko abakeneye ibintu byihuse bwa mbere byo kubaho bazi ko muri cyane ni yange ni kwa kenshi umuntu akunda ku umuhinga yitwa maso nyine ama peja simba kundana abonye ati ibyo kuhusha nibyo kenshi babikora nibyo uwinje mu umwe ndabwo musafaje kiratandukanye ariko ariko urumva ko yihuta abakeneye gisura kubera ko yohane muri kandela
ndumva ko telefone iri kiragorana gato reka tugerageze tudukure ku murongo twongere tukugarure abanyonyi bira radio ijwi rya Amerika mutwihanganire ba radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
banywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yo bifise ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwotwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41
Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga mwumva iminsi yose turi kumwe n'ishyirahamwe Caritas Burundi turiko turagerageza kuganira ku buzima bw'abarundi bagenda batahuka bava mu nkambi z'impunzi cyane cyane muri Tanzania aho ibitigiri bitari bike by'abarundi kuva mu ntango z'uyu mwaka byabaye binini cyane bari biteze ko ishyirahamwe HCR n'amashyirahamwe bikorana nka Caritas bari bafise ku rutonde nk'abantu 15,000 bashobora kuba barakiriye kugeza ubu ariko bakaba bararengeje ko ibiharuro dufise hano tubona ku mbuga ngurukana bumenyi ku biro bya HCR mu Burundi bamaze kwakira abarundi barenga 23,000 birenga no kuvuga ko igikorwa cyo kwakira impunzi mu Burundi kibandanye kandi abantu batari bake bagenda batahuka rero tukibaza muri kino gihe ubuzima bwabo barundi bwifashe bute bakigwa bate mu kibano bimeze gute rero ishyirahamwe Caritas rimwe mu mashyirahamwe ariko arafasha muri ubwo buryo nibo turiko turaganira tukaba turi kumwe n'umushinganahe Jean Nepo Bironkwa akaba ajejwe kumenyesha amakuru mu ishyirahamwe Caritas turiko turaganira kandi n'abanyanyi bijwi rya Amerika ku murongo wa telefone ku site yacu internet muratwumva naho nyene ni adresse ni VOA radio yacu amakuru arabandanya yumvikana kuri iyo site yacu no kubafise ibibazo vya shortwave murumvise aho mushaka kuturonka abafise ibibazo vya FM mu gihugu cy'u Burundi mu Rwanda ariko muratwumva kuri FM ni 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose ku murongo wa 88 n'ibice bitatu turi kumwe rero n'umutumire nko tubibabwiye mushanahe Jean Nepo nkuko wavuze inzitizi ni nyinshi ku bantu batahuka ariko mwavuze ko hakoreshejwe urukundo no gufata abo banyagihugu batashe mu cubahiro cabo no mu rukundo ibintu bishobora kugenda neza abakenyezi nabo nyene bashobora kuba bafise abana bato bato bimwe mu byo baronswa bagishika byo bari nk'ibihe bibafasha mu kibano gutangura kubandanya ubuzima bwabo
ku bakenyezi nibyo hariho ari ibintu baronswa bijanye n'ubuzima bwabo n'ubuzima n'abakenyezi ishema n'ubuzima bwa abakenyezi bana hariyo bijanye n'ubuzima bw'abakenyezi bashobora kubatera ndagira ngo bizo nkamu kugira ngo abana se kubona ibyo bafite bijanye n'ubuzima bwabo tunavuga cyangwa ndi kumwe na kubatera kugira ngo
Hari umushinganahe Jean Nepo nkuduze ijwi gato muvuze tabakenyezi bibungenze nitwumvise neza duzishwe tukumve neza bandanya
kandi hariho nizo gesha mu gama kuba se ya tanga ibintu cyane ni ko kenewe n'abakenyezi ubwabo n'abana izo izo twaje tukabibahere
murakoze cyane turabona no kuri site ya cha internet kuri Facebook abanywanyi bashikize bazo ni vyumviro hariho Etienne avuga ati abarundi bahungutse benshi tubona baratahutse mu gihugu kandi n'ubuzima tubona byifashe neze ikibazo ufise kivuga giti ko tubona bamaze gushika mu ngo zabo ubuzima byifashe neza abasigaye inyuma muri Tanzania Rwanda Republika ya Demokarasi ya Kongo ahaburi iki kugira batahuke mu gihugu cyabibarutse Etienne kuri Facebook mu mwishira mute
birumvikana
muri iki gihe abatahuka twavuze ko abenshi bava mu gihugu cya Tanzania mu gihugu cy'u Rwanda naho nyine muri ko murabakira nkuko nyawe nyina bivuze cha Kongo muri ko murabakira nabo nyene ibitigiri bishobora kuba bitangana n'ibyo muri Tanzania nabo nyene bagenda mugenda mubakira cyo kimwe nk'abari ko barava muri Tanzania
nkuko nabivuze mu ntango nuko icyo twakwakira impunzi gifite icyemezo cya makungu hasel ekwe tu la basata gushiza uburyo n'ibindi ahanini nko na byinshi ariko aratahuka benshi mu gihe cya Tanzania no munsi niko aratahuka bari ko barashika ibyo mu minsi yeze harabaje bavuga ngo mu gihugu cya Kongo kubera intambara zari zibanga mu karere ka Kongo abo rero cyane Caritas yaseguye abazani masamwe bakorana hani makaritas y'ibyizi kirashe kwa nanyene abari bahungutse ngaho muri za Kongo ari mu ntara za Makamba na Rumonge abo nibo baje kuza muri kino gihe
kuri icyo kibazo nyene abarundi canke kumbure n'abanyekongo bagenda bahungira mu gihugu cy'u Burundi kuko turumva ko nabo nyene bagenda barahunga ingwano canke itana mu mitwe hagati y'abanyeshamba n'abasirikare muri ako karere byifashe gute ukwakirwa mu Burundi Caritas nayo nyene irimo mu mashyirahamwe ariko arakira aba banyekongo bariko barahungira mu Burundi
yayo yose yayitaho nabwiye ko mu bituma ifise icyo kigisa kiza mu bya mbere kwitaho umukene ndetse mbere nuko nayobwiye mwaka uheze papa yavuze ko amakarita asigaye yose kwitaho cyane kwakira abantu bahunga abantu bajya baragendagenda icyo gituma n'umwe mu mwaka isafu urundi yagize umugambi kwitaho cyane ingenzi z'abazivikombo z'abazivuhehe mu buryo bushoboka no mu guhimiriza cyane cyane abarundi mu kibano kwitaho kwakira uwo wese abahungutse mu kumwiteka mu kumushyikana mu kibano aciyumva agahabwa n'agaciro hashyitse iwabo
Radio Ijwi ry'Amerika murakoze cyane isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda impunzi z'abarundi zirabandanya gutahuka ziva mu gihugu cya Tanzania zirafashwa n'amashyirahamwe atandukanye cyane cyane nk'uko mubizi ikigo cya ONU kijejwe impunzi ku isi HCR rero irakorana n'amashyirahamwe atandukanye mu Burundi harimo na Caritas nibwo turi kutaganira kuno munsi ku bijanye n'ukuntu bariko baragerageza gufasha kwakira no gufasha gusubira mu buzima bwa misi yose abarundi bari mu Burundi bava muri Tanzania Radio Ijwi ry'Amerika kumurongo
Radio Ijwi ry'Amerika yabaye ikibito cyacu Radio Ijwi ry'Amerika yabaye ikibito cyacu Mugucerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu Mugutanga icyambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Yaratanze jambo abarundi turi ruhusa mugushikiriza icyo tugona
yaga tugahuza yo ijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mugukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mugutanga icyambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu
Radio ijwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda ikibazo cy'uyu munsi ni ubuzima bw'abarundi bavuye muri Tanzania batahuka mu gihugu cyabo cy'amavukiro cy'u Burundi uko bwifashe nivyo turiko turihweza mu kiganiro cy'uyu munsi twatuko turaganira na Caritas Burundi ishyiramo ririko ryagerageza gufasha abo barundi gusubira mu buzima bwa misi yose turaganira kandi n'abanywanyi bira ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone turafise Mireille uraho neza Mireille Allô, Mireille, vous êtes là? Mireille, vous avez un téléphone qui est Mugoye. Vous avez un téléphone qui est Mireille. Tugarutse ku mutumire wacu umushinganahe Jean Nepo bironkwa mu ishyirahamwe Caritas Burundi tuje ku musozo w'ikiganiro mwakoze cyane gose kwakira ubutumire bakire kiganiro akajambo canke impanuro utanga nk'ishyirahamwe riko ryageze gufasha abarundi ko barakahe haba mu kibano mu bandi mashyirahamwe mukorana nayo canke leta y'u Burundi nabandi ijambo ni rwawe
murakoze cyane ko mwadutumiye akajambo majambo make nabashikiriza ni uko umurundi wese yokumva ko ahiteka akakira neza uwo aba yarahungutse cyangwa hari ibibazo binini nibi akamwakira mu kibano akamufasha tugafashanya icyo dushyira imbere ni umutima w'urukundo wo gufashanya gufashanya rero iyo abantu bafashanije hari ibibazo bashobora kurengera kuko ibibazo byinshi bikunda kuronka ni uko haba habuze umutima w'urukundo hagati y'abanyi rero abantu babana bakundana bajya inama n'ingingo hari ibibazo bidashobora gushika ku bantu babana kandi bakundana icyo dushyira imbere ni uko dusaba rero umuntu kwakira uwundi hanyuma abonye afite ikibazo agatabarizwa n'umubanyi atarindiriye ko bizova kure bizo gutwarwa n'uri kure nicyo majambo make
urakoze cyane rwose umushinganahe Jean Nepo bironkwa mu ishyirahamwe Caritas Burundi mwakoze cyane rwose murakoze no kuyizo mpanuro mutanze ku bijyanye no kugerageza gufasha abarundi gufasha bene wabo gutahuka mu gateka kabo mu gihugu cyabo cy'amavukiro nubwo babahuye n'ibibazo byinshi kuba mu buzima budasanzwe butoroshe na gato mu buhungiro bakaba batahutse ku bushake bwabo mu gihugu cyabo turagushimiye cyane rwose dushimira namwe mwese mwaduteze amatwi ku radio ijwi rya Amerika tubandanye twumviza akaririmbo k'umunywanyi w'ijwi rya Amerika Jean-Marie niyo nkuru yateguriye radio ijwi rya Amerika avuga ko ayishima kandi ko ari radio yabazaniye ibisubizo byinshi turagushimiye cyane Jean-Marie niyo nkuru murakoze mwese
yabaye igisubizo cyacu mugutanga icyambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze jambo abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yeah,
abari isubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabari isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabari isubizo cyacu
turashimiye mugenzi wacu Oriane itangisha